Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwara mufite amahoro, ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 2531. Muri Uganda mutwumvira kuri radio Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Muri kumwe na Fidel Niyongabo mu kiganiro muri isanga cyo uyu munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inkino z'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya zirabandanya hisunzwe uburyo bushasha bwatunganijwe ku bijyanye n'iryo higanwa. Hisunzwe ubwo buryo bushasha, muri iki gihe imigwi ihiganwa ni 36 ivuye kuri 32 yahiganywe mu mwaka w'umupira w'amaguru urangiye. Mu buryo bushasha, ekipe yose izokina urukino rumwe rumwe na ekipe 8 zitandukanye. Ubwo buryo bwasubiriye bwahahora aho ama ekipe yahura mu nkino 6 zo mu migwi n'ayandi ma ekipe 3 vyahiganwa. Ekipe imwe yose yahura inshuro zibiri n'izindi vyahiganwa mu mugwi zirimwo. Uko siko ibintu bikiri muri iki gihe, hisunzwe uburyo bushasha ekipe yose izokina inkino zine imuhiri wayo na zindi zine hanze y'imuhira iwayo. Ekipe 8 za mbere zizoronka buno nyene tike yo kuja muri kimwe cy'8 mu gihe izindi 16 zizohura hagati yazo kugira 8 za mbere muri zo zije muri kimwe cy'8 cy'iganwa ry'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburaya. Gushika ubu abakunzi b'umupira w'amaguru batari bake ntibarasobanukirwa neza no kugene ubwo buryo bushasha bwatunganijwe. Mu kiganiro muri sanga twatumiye umenyeshamakuru w'inkino Suleiman Niyo Nkuru azwi kandi ku izina rya Papa Utam, akora kuri radio Heza FM ari Bujumbura mu Burundi. Turavuga ku kugene inkino ziriko zigenda muri iki gihe muri ubwo buryo bushasha bwatunganijwe kugene amakipe atandukanye ariko avyifatamwe gushika ubu. Utunenge twubwo buryo bushasha n'akarusho kabwo umuntu abugereranije n'ubwahahora imbere yaho. Turaza kuvuga kandi no kungino kungingo y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ku munsi wa 3/7 yo kwemeza icyese ko igihugu cya Arabia Saudita aricyo kizokwakira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2034 ku rwego rw'abagabo. Mutumire ndakuramukije.
Ndabaramukije neza Fidel.
Akuvyerekeye iyi forma shasha y'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya, kuba tarasobanukirwa neza naho imaze iminsi inkino ziramaze gukinwa muri ubwo buryo bushasha, ngo basobanurira ingene iyo forma imeze.
Murakoze cyane Fide kuba wantumiye. Murakoze cyane na cyane cyane abakunzi b'Ijwi ya Amerika. Kino kiganiro bateze amatwi kino kiganiro cyo munsi nibaza ko ni kiganiro nubwo kitatebye mu bwoko kizigihe, kuko abantu benshi barafisa kangonongono ntibazi neza uko ihiganwa ryatunganijwe uno mwaka ndetse n'impinduka zabayemo. Ariko gusa icya mbere cyo novuga ko ni impinduka zabaye nziza, kuko ugiye kura mu minsi yahera hahora hakinwa mu bice itandukanye, ugasanga umuce umwe urimo imigwi ine. Aho muri icyo gihe umugwi ine wasanga harimo imigwi mito mito yo mu bihugu novuga ko umupira utaratera imbere ku mugabane wa Buraya, cyo kimwe no mu bihugu nka Espagne nk'Ubwongereza. Muri icyo gihe ugasanga imigwi minini minini yari ifite amahirwe menshi cyane yo gushika kure mu buryo bworoheje kuko asanga inzira zabo zisa n'iziharuye. Mugo muri uno mwaka hari ikintu cyahindutse, icyo kintu cyahindutse novuga ko byahindutse mu buryo butandukanye. Ndavuga mu mice, icya mbere harahindutse imigwi yitabira uko ingana, kongera hahinduka ibihugu byitabira iryo higanwa uko bingana, kongera hiyongeramo ikijyanye n'amafaranga bahora bakinira yarahindutse uburyo bwariyongera. Ndavuga amafaranga ngira ngo tubaza kubigira ko umuntu agenda bisigurira abantu, hanyuma hiyongeramo n'uburyo hahinduka n'uburyo abantu bazogabura ayo mafaranga mu gihe bazoba bageze mu bice bitandukanye. Ikindi nacyo kiyongereye novuga ko nibyerekeranye n'abafatanyabikorwa sponsor ngene biyongereye, bivuze ngo inigwe mwishamake ku bwanje ubiravye ubu niho habayemo akarusho ku migwi. Hongera habaho n'icyo no kwita business urudandaza ku migwi izogera kure muri no higanwa rya UEFA Champions League. Ngiriye ko rero murabona ko byari higanwa rya risanzwe rikinwa n'imigwi 32 uyu mwaka yabaye 36. Kuba 36 ni 36 iva mu bihugu mujya duhereye mu ntango ahabacyo bita turu preliminaire, icyo iyo bita gukura kura namwe bwa mbere hitabiriye ibihugu bigera kuri mirongo byari bihugu byatanzwe kwitabira higanwa cyangwa imigwi yatanzwe kwitabira higanwa yari ibihugu 34. Ibihugu 34 hitabiriye imigwi 108 mu gihe mu mwaka wahera hitabira imigwi 98. Bivuze ngo imigwi yariyongereye, hari imigwi yahawe amahirwe yo kuba yokina UEFA Champions League, ikahura ironka amahirwe yo gukina UEFA Champions League muri iyo myaka yakahise. Hanyuma mwibuke ko UEFA isanzwe ifite abamambure barimwo cyangwa se abasanzwe bakubwira iryo shyirahamwe ni ibihugu 35. Ni ukuvuga 34 rero byararungitse imigwi muri UEFA Champions League, imigwi iriyongera iva ku 98 iba imigwi 108, ariho haci havamo imigwi 36 mu gihe ahora havamo imigwi 32. Icyo nashatse kuvuga rero ikindi ni uko iyo migwi 36 byaciye bituma bishobora koroha uko imigwi ishobora kugaburwa mu mice itandukanye, aho umuce umwe usanga urimwo imigwi 9, hanyuma uwundi muce ukaba urimwo imigwi 9 kugira ngo ashobore kuzoboneka ibishobora gukina kuba umunani ya mbere. Umunani ya mbere imaze kuboneka ngira ngo nageze ku bintu byerekeranye n'inkino, umunani ya mbere izosha ibandanye muri kimwe cy'umunani gishyiri cya nyuma, hanyuma hagacakurikira ko imigwi 16 ni ukuvuga kuva ku 8 kuva ku 9 kugeza kuri 24. Iyo ni imigwi izosha ikina icyo bita baraje, mugabo abandi nawe babibonamwo muri ya nzira y'iki yuko twabyita nko ari nka ya forma ya kera, kuko aho bazoba bakina urukino rwo gusubiriza. Ni ukuvuga umugwi uzokina Arena Retour muri kimwe muri zino nkino za baraje muri ino migwi 16 itazoba yagize amahirwe yo kuja mu 8 ya mbere. Hanyuma iyindi migwi ikurikira niyo kuri 24, ni ukuvuga 12 izoca itaha, ariko yose ntizotaha amara masa cyangwa se itaha atakigodokanye, izovamwo ifite amafaranga igihitahanye. Ni ukuvuga ku byerekeranye n'amafaranga umugwi wa 36 nawo nyene hari amafaranga uzotegerezwa kuronka ngo ukumbure turaza kubigira ko abantu baze kuba bashobore kubitahura.
Tuze ku mirongo ya telefone, dufite Richard Livingston, uratwumva?
Ndabumva.
Uduhamagara kuri Richard?
Nairobi.
Ufite ikibazo ubaza, ufite ikintu ureshikiriza?
Mbona bivuze ibibazo bibiri mbaza.
Mubibaze?
Mbe, wamutumia duvita ya wafita kamara zake muri FIFA.
Numumenyeshamakuru ari Bujumbura, akora kuri radio, numumenyeshamakuru w'inkino akurikiranira hafi
byerekeye. Sasa kama babisunziki kugira hari ukuntu mwavuga ati hari ukuntu Arabi Saudi ariyezo kwakira inkino igikombe cya
mu mwaka w'2034 byaremejwe
cyose
n'ishyirahamwe
babisunziki kugira bahe Arabia Saudite.
Murakoze. Mumwishyure ku bijyanye n'igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2034 aho ishyiramo FIFA ku munsi wa gatatu yemeje icyese ko Arabia Saudite ariyo izokwaka icyo gikombe. Ariko arabaza ngo icyo bisunze kugira abahe igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2034 Arabia Saudite.
Icyambere cyose nibaza ko icyo bitunze nuko Arabia Saudite nicyo ni yari candidate nike nta wundi bahiganwa cyo ni cyambere icya kabiri nuko FIFA na ndavuga Infantino ari kumwe nabo basanzwe bakorana muri FIFA barashyiye hirya no hino babona ko Arabia Saudite byo bishobora kwakira igikombe cy'isi cya 2024 icya gatatu naho hakoze amatora naho hakura amatora mu gukoma amashyi mu kwemeza nibaza ko hari n'amatora yabaye mu cyambere niba twabivuga.
Murakoze tugaruke ku bijanye n'iyi forma ya imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya yishyira hamwe UEFA. Gushi kubu uri kuritegereza inkino zimaze kuba ivyo bari kuravuga ko baha amahigwe ama equipe kumbure atoronse ubwo buryo yuguhiganwa no gutuma ama equipe akomakomeye ahora yoroherwa kunguruza mu gice gukirikira nk'18 ubu ahura kare kandi bitayorohera gushi kuburarwa inkino ziriko ziraba ubibona gute kubijanye n'irihiganwa rishasha iforma.
Urakoze nibaza ko icya mbere iyi forma ni forma yaje kwigisha UEFA Champions League kuko ubwa mbere twahora turaba nka Manchester City igahera ku rukino rwa mbere ikina na ekipe ugasanga iba imaze icyo twokwita mu magroupe ifase de groupe iyivuyemo mu mice atamugwi n'umwe banganije cyangwa atanu mugwi n'umwe ubutsinze ugasanga ihereje ifite amanota 18 kuri 18 mu ngino zitandatu ariko ubu ugiye kuraba Manchester City ubiri mu kibanza cya 22 niba ntihenze izo za Real Madrid twama tuvuga kandi kari ni bikomeye iziri mu bibanza bya kure bivuze ngo uyu mwaka hariho icyo bita competition kuko icyo bahate ntibahatanira ntabwo bahanganira ibyerekeranye n'ibibanza gusa ahubwo bahanganira n'amafaranga kuko ikibanza bingana amafaranga ubwo si ikibanza cya mbere nk'akarorero dufate nka Liverpool nkuru hejeje muri kino gice cya mbere uyu muce wa mbere ariyo ya mbere mu 2026 ifite amafaranga izoronka agira ku miliyoni 990,000 bivuze ngo hakiyongera ko n'amaprime de participation kuba yaritabiriye ino higanwa hari amafaranga ironswa iyongera kuri za miliyoni 9 kuba ibaye mu cyo kibanza mu gihe kandi umugwi ubayuwa muri munani za mbere uronka amafaranga agira ku miliyoni 2 n'ayandi arenga z'amanyaburayi bisigura ngo rero ubihiganwa ryariyongereyemo ingufu hatumye imigwi ishyiramo ingufu habaho ukwitanga ku migwi itandukanye nabyo ndikwe rusange tubona ubwa mbere kuko ubu ntabwo twavuga ngo n'umugwi wa Juventus udature uhura na Manchester City mu nkino za mbere byahora biboneka mu gonyi imboneka rero byaba ari bitangaza kubona Paris Saint-Germain ihura na Manchester City byari bitangaza mugabo ubu turabona Bayern ihura na Barcelona mu nkino za mbere ukuvuga ihiganwa ritanguye riryoshe rizorinda rihera riryoshe muri make ku bwanjye ndabona ko byaryoheje ihiganwa ariko n'ubundi byatweretse ko hariho amahirwe bizimwe n'itaronka yo kugira iki yo kugera kure kandi iyindi nayo ikaronka amahirwe yo kugera kure atari kuvuga kari uko ari myiza gusumba iyindi muri make byaryoheje ihiganwa niko nubivuga.
Tugaruka ku mirongo ya telefone Rukundo Moses ari ku murongo uratwumva?
Ndabumva.
Uduteye akamuri he?
Ni Rukundo Moses nuyika marari kubungu ubundi munara ya hitwa Mubende muri Uganda.
Ufite ikibazo ubaza umutumire icyumvire ushikirize ubishikirize.
Okay, jewe icyo nenda kuvuga kuri kuri iyo fenomena ya especially muri Champions League kuba barahinduye arrangements bagakuraho amatsinda yari asanzwe ari umunani bakayagira ndetse n'imikino ikiyongera ni ukuvuga yuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru UEFA ndetse ryo ryabaze inyungu mu buryo bw'amafaranga bw'amahera kuko imikino yiyongereye ubundi ikipe yajya gukina imikino itandatu mu matsinda ariko ubu ngubu turabona amakipe agiye gukina imikino igera ku 8 ni ukuvuga yuko mu buryo bw'amafaranga inyungu amafaranga yiyongereye so izo ni inyungu za UEFA kuba babigize batyo ndibwira yuko bagiye no kongera prize money kuri ayo makipe nyine kuko birumvikana yuko imikino yiyongereye iyo prize money ziyongereye ku makipe amakipe nayo ashakisha ukuntu yakwagura za squad abakinnyi bakiyongera kuko imikino yiyongera muri kalenda ya ikipe noneho nabo bakagira abakinnyi benshi cyane kugira ngo abakinnyi batagira workload y'imbaraga batavunika cyane. Ikindi ni biza kubafana b'umupira w'amaguru bakunze ndese Champions League bayikunze ko turabona entertainment mu buryo bwiza cyane kuko ayo makipe manini ubundi yari rwoye kubona amakipe manini amakipe yo kugera kuri hejuru ari mu itsinda rimwe muri Champions League ubundi bajyaga bahurira mu mitume cya kabiri quarter finals semi finals round of 16 finals ariko ngo turabona imikino minini cyane muri ayo makipe manini kuri uru rwego so ni inyungu zacu nkatwe n'abafana hanyuma igikombe cy'isi kuba kijya gutegurwa na Saudi Arabia mwaka wa 2024 ngendere bagasanga nyine ari uburyo okay babigize cyane bayihaye Saudi Arabia kuko Saudi Arabia ndetse no mu gutanga amafaranga like ngendere bangikiguzi bakoze nk'ikiguzi kugira ngo bayitegure kuko tumaze kubona itegura 22 noneho izindi ebyiri ziceho hanyuma igaruke mu bwarabu so it's a financial kind of point approved by Saudi Arabia ikindi irushanwa rya World Cup rishize ryabereye muri Qatar ryari ryiza cyane ku bafana twarabibonye imyitwarire yaho bamaganye biriya bikorwa by'ubutinganyi barabyamagana ayo mabendera yerekanwa ndetse muri make discipline yari iri hejuru cyane discipline yari nziza muri iyo World Cup so atibwira yuko na Saudi Arabia nitegura iryo rushanwa discipline zabo iri hejuru cyane mu kubuza abanyarugomo kwitabira ayo marushanwa bagenda bakanywa bagasinda bagakora urugomo ibikorwa bidahesera agaciro ibintu nk'ibyo byaje kugabanuka mu mupira so niyo nk'umufana na so excited kubona umupira ugenda uhindura isura bakamagana ibyo bikorwa bitari byiza kutwitwa nk'abanyafurika kubafasha iyo direction ngende ko mbireba muri make
yego
yego
urakoze turagushimiye yari Rukundo Moses ari Uganda turagushimiye
murakoze cyane
Radio y'Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga kuri forma nshasha y'inkino z'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya no ku ngingo y'ishyirahamwe FIFA ikwemeza CHES ku munsi wa gatatu w'indwi ko Arabia Saudite ariyo izokwakira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2034 mu gihe mu nama ikoraniro ryabenze rike gishyirahamwe FIFA nyene uwo munsi bemeje CHES ibyari bisanzwe bizwi ko Espagne, Portugal na Maroc ari byo bizokwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2030 ande kumwe n'umutumire Suleiman Nyonkuru azwi ku izina rya Papa Utamu ari kuri Radio Heza FM Bujumbura mu Burundi tugaruke ku vyerekeye iforma muravye ama ekipa koma akomeye na club zabo mbona bashimishwa no kugeneye izo ekipe zabo ziriko zirifata ariko muravuga ko ari zikomeye ziriko ziracumbagira muri forma nshasha nka za Manchester City za Real Madrid za Paris Saint-Germain harimo ngira n'izindi wo bisigu babibona gute izo ekipe no club yabo
nakoze nibaza ko icyerekeranye na forma cyoco ama club mu makrebe ntabwo bamwe batanguye ridogo bwa mbere bavuga yuko UEFA ndetse n'andi mashyirahamwe mu nka FA mu Bwongereza baba ariko barabaremereza abahinkino nyinshi mugabo nabo baragaruka basigura ati muri abakinnyi bari angaje muri mu kazi ka kimigwi yo ngaha ku mugabane wa Buraya mugihe muri mu migwi abakoresha nibo babapangira akazi k'ibyo mukora twe twaraganiriye n'abakoresha b'imigwi isanzwe kukira UEFA turabihuriza ko bemera yuko ari byo bikwiye kumera uko hanyuma birabakuruze biro barabyumvikana ko yuko ihiganwa guhindura uburyo rikinwamo kuva mwaka 2024 kugeza mwaka 2027 ko no kuvuga ni forma izokwamirika irakoreshwa icyo gihe rero icyo gihe byasabye ko imigwi imwe ija ku isoko ikagura abakinnyi benshi kuko bisaba kwa imigwisi saba kinyibeshi kuko nubu turi nko kuraba mu kwezi kwa 12 nta mu kwa mbere nta nkino za UEFA Champions League twahora tubona mu mbere kwa 12 mu kwezi kwa mbere nta nkino za UEFA Champions League twahora tubona mugabo ubu tuzoba tuko turabona imino za UEFA Champions League bivuze ngo imigwi yaragutse cyane ndetse harimo kuntu bahora batanga nkindwi mu gihugu cy'Ubwongereza abakinyi bakaruhuka ariko ubu nibaza ko bizaba bigoye ko imigwi imwe mizoronka izotanga karuhuko ku bakinyi bamwe bamwe rero nashaka kuvuga ngo imigwi imwe yabaye abakinyi babyidogeye mugabe imigwi yarabishimye kuko n'uburyo bwo kwinjiza amafaranga reka ndabisigwe nk'uko Moses yarabivuze avuye mu bo muri Uganda kuko imigwi uyu munsi UEFA yashyizemo imiliyari zigera kuri 4 n'imiliyoni 800 z'amanyaburaya kugira ngo bashobore gutegura aya mahiganwa ukagera uko ari atatu hariho ihiganwa rya UEFA Champions League hakaba iro ihiganwa rya Europa League hakaba n'icyo bita Conference League mugabo mwari amafaranga yose bashyizemo na wa mugwi witabiriye muri turu preliminaire ya indi yakina mu kwa gatandatu mu kwindwi imwe nababwirigira kwijana n'umunani yitabiriye kugeza aho turu 36 nayo nyine hari amafaranga yaronse kuko kugeza ijya migwi yagabanye miliyoni zigera kuri 30 z'amanyaburaya ni ukuvuga umugumwe umwe washoboye kuronka hari amafaranga wagiye uraronka bisigura ngo nimba hariho imigwi ironka amafaranga muri iyo foroma shasha guhera ku mugwi wabaye uwa nyuma w'ijana n'umunani dufate umugwi wa 33 ukaronka amafaranga ntabwo bashobora gusubiza inyuma iyo foroma izo nzira zo kuronkamo amafaranga ba nyene imigwi ahubwo barabisigurira abakinyi bakabitahura muri kurebe rero nk'izo za Real Madrid zisanzwe zifite icyo bita visibility ukuboneka kwa cyane uburyo zifite poids ari ku mugabane wa Buraya harakarusha zo zizona ronka ko kuko hari nk'amafaranga bazoronka igihe rino higanwa rizoba rigeze ku musozo kuko hari icyo baraba byerekeranye na TV right imaje uko bizoba bimeze icyo bita marketing ingene izoba bimeze value ingene iyo migwi izoba agaciro ifite ibyo byose urumva ya migwi igenda ironka amafaranga naho byensire bari ko bara bakina muri foroma ibagora ariko icyerekeranye n'amafaranga bariko barayinjiza kuko nemeza ko mu makrebe 36 yitabiriye nimba umugwi wa 36 uzoronka miliyoni 18,263,000 uko biri kose murumva ko hari itandukaniro n'ibyari bisanzwe bihari icyo ni kimwe hanyuma ikindi kintu nacyo abantu bakwiye kumenya ibi bintu ntabwo biriko birabisha ihiganwa kuko ihiganwa umuntu ikipe itsinze yinjiza icyo imiliyoni 2,100,000 by'amanyaburaya mu gihe umugwi unganije utwara muriyo 170,000 by'amanyaburaya umugwi rero utsinzwe urumva hari ikintu uhomba mugwe mu gutsinze hari ikintu ugira iki wunguka bisigura ngo iyi migwi yose nyine mubona la majority cyangwa se nka yose yagerageje kuraba uko yokongera nk'abakinyi atari uko bamwe bagiye bagogwa nuko iyi foroma bagiye kuyimenya bari bacerewe bituma batongeza nk'abakinyi aho ndavuga nk'iyi migwi yavunikishije abakinyi nka za Manchester City yari yayongejemwo ba Savinho ariko ugiye kuraba aba iyi migwi yose yarishimiye foroma shasha kuko n'uburyo bwo kwinjiza amafaranga kandi ni business usibye ko atari karabasekera amahirwe atari ko barayaronka kuko nka Liverpool nibaza ko barajyohewe cyane kuba ari abambere bogira amahirwe yo guheza abambere bazoronka 1,900,000 amajana 900 by'amanyaburaya yiyongera ku 2,000,000 z'uko bari giziki bashoboye guheza kuko ikipe zizo mu 8 za mbere zizohabwa 2,000,000 nka bonus z'amanyaburaya bitigura ngo rero birishimiwe cyane ni foroma abantu benshi bakunda
tugarutse ku mirongo ya telefone law abiding citizen cyane masera aratwakwirira twumva alo uratwumva
yego ndabumva neza
uduhamagaye uruhe urashaka kuduza ijwi ntitwumva neza uratwumva Halo. Murongo wiwe ntumeze neza, murongo wa telefone rekangira turasubira tu murondere hanyuma. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga kuri foma shashra y'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya no ku gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru. Kizobera muri Arabia Saudite mu mwaka wa 2034 mu gihe mu mwaka wa 2030 kizobera muri Espagne, Portugal na Maroc. Ariko muravuga ko ari amafaranga menshi muri iryo higanwa kuba nebagura iryo higano bavuga iki barabona ko akanovera gashobora kugabanuka iyo migwi ikomeshe bakuvamwo hakirikare bigatuma bita igishika cabarorerezi abakunzi b'umupira amaguru abanebagura iyo forma bavuga iki
abanebagura higanwa bavuga yuko imigwi yabo bahora babana mu bibanza bya mbere cyari mu bibanza bya mbere cyane cyambere kuko umukunzi wa Real Madrid ntiyishimira kubona Real Madrid iri mu kibanza cya 20 umukunzi wa Manchester City ntiyishimira kubona Manchester City iri mu kibanza cya 22 ariko nk'umukunzi wa Rio de Janeiro wa Monaco arishimira kubona Monaco yiwe igenda igahura na Arsenal mu ntango zihiganwa rya UEFA Champions League kuko ni ambiance football n'umunezero uwo munezero baba bifuza kuwubona mu gihe batibye hari naho bategera n'amahirwe yo guhura nazo mu gihe batagize amahirwe yo gukina muri kimwe cy'umunani gishiri cya nyuma cyangwa se kimwe cya kane gishiri cya nyuma bivuze ngo aya n'amahirwe yuko bamwe babona inkino ziryoshe gusumba izo bari basanzwe babona ku bakunzi b'iyo migwi ababine bagura rero numva nuko babona imigwi yabo itari kirigenza neza ariko no ku rundi ruhande tugiye kuraba nuko bamwe bine bagura batazi yuko naho imigwi iri mu bibanza 15, 16, 17 hariho uburusho iri kiraronka butandukanye no guhora ironka mu muri kahise bisigura ngo rero nibaza ko ari umwanya yuko abantu bamenya ko iyi migwi umunani ya mbere hari amafaranga izoronka hari n'amahirwe izobifite no kuvuga ngo umunani ya mbere ifite amahirwe gukina kimwe cy'umunani cya nyuma idaciye muri baraje mugabe ikaronka n'uburusho bw'uko ikironka imiliyoni 2,100,000 ni miliyoni 2 z'amanyaburaya nka bonus yuko yahereje muri munani za mbere ikongera ikaronka n'amahirwe yuko itaza gukina muri za nkino za baraje iyindi migwi izo biri kakina guhera ku muntu ku w'icyenda kudubageza kwa 24 hanyuma hakiyongera ko uwubaye uwa mbere hari amafaranga nawe aronka izo miliyoni 9 twavuze ni 19 bisigura ngo hakiyongera ko za miliyoni 2 usanga ikaronka mu miliyoni 10 hakiyongera ko n'amafaranga yo kuba yaritabiriye kuko ugiye kuraba umugwi wose witabiriye hari amafaranga waronkejwe nayo bavugiye hejuru agera ku miliyoni 18,162,000 by'amanyaburayi aho rero hakiyongera ko zasinze aba yaragiye araronka urumva ko aba yararose amafaranga menshi ibi rero nabyo ya migwi bavuga ko bidoga banyeneyo hari amafaranga nabo bazoronka mu gihe bazoba batanguye za nkino za baraje kugira ngo witabire baraje ekipe izi migwi 16 izogabura imiliyoni zigera kuri 11 ni ukuvuga ngo hari amafaranga n'ubundi wageze muri baraje uzoronka muri ya migwi 13 kuva ku mugwi 9 kugeza kwa 20 na 24 mu gihe kugera muri kimwe cy'umunani gishyiri cya nyuma bazogabura imiliyoni zigera kuri 12 aho nibaza ko abantu bose bashobora kugenda batahura neza nimba na Real iri muri 16 zizokina baraje na mahirwe menshi yo kuronka amafaranga kuko uko izosinda hari amafaranga izoronka uko izonganya hari amafaranga izoronka ivuye mwose vre izo bitashe mugabo uko bikose mu buryo bwo gukorera amafaranga ahubwo bamwe nuko bayifata mu buryo bwo gusinda gusa mugo ntayifata no mu buryo bwo gukorera amafaranga kandi umupira wa kino gihe mu buryo bwo gukorera amafaranga ntabwo tukiri mu buryo bwo kuryoherwa gusa harakenewe nuko abantu baninjiza mu byo babagize iki mu byo baba batwenye cyane se baba bakoresheje
tugaragara ku mirongo ya telefone law abiding citizen cyangwa imbarasitari batumva alo
ndabumva
uduhamagaye uri he
ndi Kigali mu Rwanda
ufite ikibazo ubaza icyumviro ubishikirize
yego mfite ikibazo n'icyumviro ndahera ku kibazo nibyo koko amafaranga azaba ari kuboneka mu bakinnyi b'Afurika hirya no hino bakina muri shampiyona y'Iburayi ariko se umuntu ajya muri kariyeri y'umupira w'amaguru kugira ngo azagire uko avamo ameze iyo mikino ari myinshi ntabwo bishobora kuba intandaro y'imvune nyinshi za mvune nyinshi zigatuma rimwe na rimwe tubura abakinnyi bakomeye nk'inkingi za mwamba mu makaride yabo y'ibihugu abasanzwe bakinira ibihugu byabo bakomokamo kubera imikino yabaye myinshi harimo kunangirwa k'umubiri harimo wenda kuba n'imvune zishobora kuba nyinshi kubera ko imikino ishobora kuba ari myinshi kubera amarushanwa arya nkana ntabwo mu minsi iri imbere gishobora kuzagira ikibazo cyo kujya turabura abakinnyi bakina muri shampiyona bakina mu makipe y'ibihugu icyo ni ikibazo hanyuma igitekerezo ntashaka gutanga ndabona imikino yarongerewe mu gikombe cy'isi imikino iriyongera dufite kose uretse wenda aya mafaranga asa nk'aho ari menshi yiyongereye mu makipe ndetse no mu mikino ya ba nyir'ubwite abana bazamuka bano bakiri batoya bakizamuka cyane cyane abakomoka ku mugabane wa Afrika bakinira cyo gutunga amafaranga menshi kandi bidushobora kuzajya turabona abakinnyi bava muri kariyeri bakiri batoya kubera ko bagiye bakabavunagura cyangwa se bakagira izindi nzitizi cyangwa bagatunda amafaranga bakiri bato bakirana nicyo twashakaga tukigezeho tukabona abana b'imyaka 30 basezera umupira w'amaguru tuzongere kubona abantu bameze nka ba Lionel Messi imyaka cyangwa agapira. Murakoze.
Murakoze, ndabashimiye. Mwishure Suleiman.
Murakoze, nibaza ko icyo kintu nta makenga bose bafite kuko ubu abakinnyi bafite inkino nyinshi mu maguru. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, bizotuma abakinnyi batakinira imigwi iserukira gihugu. Aho twumva nk'akarore nko muri Arsenal ejo bundi mwarabonye ko abakinnyi bari bahamagawe ba Arsenal la majorite igitigiri kinini nticyitabiriye mu guserukira gihugu kubera imvune, ariko imvune kandi ziva ku nkino nyinshi n'uburuhe. Ku bwanjye ndabona ko iyi foroma uyu mwaka nibyo irashobora kugura ama ekipe kuko imigwi myinshi ntabwo yari yabyiteguriye ngo ishobore kugira efekitife nini ya kugira abakinnyi benshi, ariko nibaza ko mu mwanya w'uko abantu mu mwaka mu myaka izokurikira kugeza 2027 uzaba ari umwanya wo kubahindura iyo bahindura uburyo bwo gutunga nk'abakinnyi bazongereza igitigiri cy'abakinnyi kamene babe benshi kandi bedo kalite kuko hazoba hari inkino zo muri mahiganwa bakinamo, hakabaho n'inkino zo ku mugabane wa Buraya, hakongera hakabaho n'inkino petete abakinnyi baba biyumvira kuzokinira imigwi iserukira bihugu yabo. Bivuze ngo abamenyereza nabo nibo gutangura kumenya ati umukinnyi n'uyu ndaza kumukinisha muri UEFA Champions League, umukinnyi n'uyu ndaza gukina muri champion y'Abongereza cyangwa se muri Espagne cyangwa se muri Serie A mu Butaliyani. Ubwo rero urumva ni management n'ubugi bwo kubagira abo bakinnyi n'ubugi bazobakoreshamo. Nibaza ko uyu mwaka uzobagora mugabo sanze ho inkino zari yongere nkuko babivuga inkino uyu mwaka tuzobona inkino zigera ku 546 bisigura ngo igitigiri cy'imiliyoni niba cyari yongereye n'uburuhe ku bakinnyi cyangwa se n'ugukora kw'abakinnyi gutegereza kwiyongera. Hanyuma hari itsinda rya UEFA cyangwa se umugwi wa UEFA w'abaganga washyize ku mugaragaro yuko nimba umukinnyi aruhutse amasaha 48 gukina urundi rukino avuye ku rukino rumwe akaja ku rundi ntashobora bitwaye birashobora gukunda kuko niko kazi kibo ka buri munsi basanzwe akora. Ubwo rero nibaza ko abafana nibo bifata muri angle yuko abakinnyi bazovunika, ahubwo babiboneye ko umukinnyi azokora akazi yarasa yahamagariwe gukora nikarita gukora. Izo mvune nazo zibavisuke mu cyangwa se zibabwiye buze ntabwo abantu baba baziteguye kandi nta nubwo zishika kubera umuntu ngo nuko arushe gusa ko twabonye nk'abakinnyi bakinnye imyaka ibiri babikurikiranye ugasanga bari kuri top bivanye na management y'abamenyereza babo nyine abamenyereza babatwaramwo. Aho navuga nk'uwo bita Cristiano Ronaldo zijyane yigeze kumubwira ko hari imyaka zozaramwicarika ari muri Real Madrid aramwicarika akabyemera. Ubwo rero hageze ko abakinnyi abamenyereza rero bazokora cyane ndetse n'ama staff medical ndavuga cya wa mugwi w'abaganga uri mu maekipe niwe uzozurafasha kuba ku maekipe cyane cyane. Hanyuma ukindi kibazo kivuga yuko tuzobona abakinnyi barota amafaranga menshi bigatuma habaho kutazobona abakinnyi bidara babakinnyi bakomeye nk'uko twabonye ba Cristiano nk'uko twabonye ba Messi. Icyo kibazo nibaza ko ntigitanguye ubu bujya ni notion yo n'uburyo bujyanye no kungera abakinnyi bakurikiranwa. Umukinnyi afite manager cyangwa se umuntu amukurikiranira ibyiwe. Dufate naragize amahirwe guhura n'umukinnyi bita Kirokene ubu ni kapitene wa Monaco. Hari ukuntu umukinnyi ataba afite uburenganzira ku bintu byose, ni ukuvuga ngo nimba afite amafaranga siwe yemerewe kuyakoresha kare hari n'uburyo akoreshwamo. Aho navuga ko nka Kirokere urabye nk'amafaranga aronka ni menshi, mugabo hageze kuyakoresha usanga afite manager w'ibyo mu kibuga akagira na manager w'inyuma y'igikibuga. Ni kigura ngo umukinnyi bizomunanira kubera petetre mismanagement kubura abashobora kubafasha mu buzima busanzwe. Mugabo kubyerekeranye no kuba dobye amafaranga menshi nibaza ko bitazoba bituma bitara ngo bareke gukora kuko urabye nkubwire yari muri Newcastle Kirokere kubera yagize management nziza ubu muri Monaco karakinane na kapiteni mugwe muri West Ham muri Antunga ntabwo byakunze ko abandanya gukinayo, ariko kubera yagize management nziza yabandanije akinda kandi amafaranga soko atarayafite kijya giye cyane se yarafite menshi ngo bitume ngo rero yarasubira inyuma ngo yirare. Bisigura ngo amafaranga ashobora gutuma umukinnyi asubira inyuma, ahubwo uburyo bwo kuyajira nibwo bushobora gutuma umukinnyi asubira inyuma. Ubwo rero nabona ko icyo bera abantu bikigira ku bwoba.
Tuve kuri iyi foma ya muri UEFA tuza ku gikombe cy'isi yose cy'umwaka wa 2030 aho Maroc izosera kuri mugabane wa Afrika ya bihugu bitatu izokwakira icyo gikombe uretse Maroc azoemo Espagne na Portugal. Bivuze iki ku karere ka Afrika?
Bibe icambere cyo no bwa ko main ni wijyo bimuri ibyo bihugu ni Maroc. kuba aricho kizokwakira ico gikombe cy'isi aricho kiri imbere cyane ngino nyinshi zizobera muri Maroc antuka ni kika ku mugare wa Afrika kuko kuvigiye gikombe cha cy'isi gitangura mu 2030 ntabwo turari bwagire icyiro ya kabiri cyakirigwa ku mugane wa Afrika usibye ku icyiro ya mbere cyabereye muri Afrika y'Epfo mu 2010 ibyo nabyo byanasize n'icyo no kuyita imaje nziza ku banyafrika kuko benshi baremeza neza ko ibibuga byari biteguye neza abanyafrika bitabiriye icyo gikombe cy'isi mu buryo bwiza cyane ikindi biraza kutwereka ko n'iterambere ry'uko mugane wa Afrika ririko riraza niba rutanguye kwizegwa ku mugabane wa Burayi bakabona ko uyu munsi bivuye ku mugabane wa Aziya ejo twobishyira ku mugabane wa Afrika nabo bakabitegura antuka ni image nziza ni sura nziza ariko bareka ikiragaragara ya Afrika na cyane cyane ku muri FIFA hanyuma kuri Maroc ni gihugu novuga ko gifite byose bisabwa kugira ngo bashobore gutegura amahiganwa mpuzamakungu ndavuga ko gifite byose kivuze abatechnicien bifite ubushobozi amafaranga hakongera ko bafite nubwo uburyo bwo kubaka ibyo bibuga mu buryo bwihuse bikaba byokunda bakiyoke bakakira icyo gikombe cy'isi kubwanye no bwako ni sura nziza kwa bagihaye Maroc kandi Maroc ni igihugu no bwa ngo mwino minsi cyatwereke ishusho nziza ku mugabane ku mupira muri no mupira muri FIFA cyane cyane igihe bahejeje mu kibanza cya mu bibanza bine bya mbere mu gikombe cy'isi
muri make mwibaza inkino zizokinirwa nko muri Maroc zizaba zingana gute
ugiye kuraba kuko bavuga yuko inkino urukino rwa nyuma ruzokinirwa muri Maroc ugiye kuraba igihugu cya Maroc nicyo main ngira ngo byo nsaba ko subira mu byanditse ariko gusa urabye igihugu cya Maroc nicyo gifite amahirwe menshi yo kwakira inkino nyinshi kuko murabona bizoba ari ibihugu 48 bizitabira kino gikombe cy'isi bivuze ngo inkino twahora turorera zizohinduka ziyongere gusumba ibyo twahora izo tuzobona muno mwaka nibaza ko nka bibiri bya gatatu by'inkino bizohava bibera mu gihugu cya Maroc na cyane cyane kambuge bibiri bya gatatu by'inkino ziryoshe kuko imice ya nyuma izobera mu gihugu cya Maroc
murakoze ku mirongo ya telefone dufite Eddie uratwumva Eddie uratwumva umurongo wa Eddie uragoranye reka turagaruka ku bariko baratwumviriza bariko baraduhamagara ndashaka ndababaze Suleiman igikombe gikurikira kizobera ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexico ariko inkino nyinshi zizobera ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizoba ibayijya mbere ibihugu bitatu byakirira hamwe inkino mwibaza ko icyo gikombe cyo mu mwaka wa 2030 bashobora kuhigira kuhakurira amasomo iki gikombe gikurikira cyo mu mwaka wa 2026 mu kibona gute uburyo kizoba giteguye kuko Amerika ifite uburyo buhagije ubuhinga bwinshi reka n'ibindi bihugu nka za Canada zirateye imbere mukiteze gute iki gikombe
ni gikombe ruvuga ko bahaye amahigwe ibihugu bimwe bimwe ruvuga ko bita atamahigwe menshi yo kuba byozoteguye igikombe cy'isi cyozoro cyangwa banki y'igihugu cya Canada kuko uravye ingufu bashira muri football ntabwo ari nyinshi cyane para gutugeranije n'ibindi bihugu biba bisaba gukinirwa mu gikombe cy'isi hanyuma ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba bagiye gutegura kino gikombe cy'isi bafatanyije n'ibindi bihugu abantu bose babitangarira kandi nanjye ntegereza kubitangarira kuko uburyo bwo kwabivuze Amerika irafite iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika irafite uburyo bwo kwayotegura igikombe cy'isi ariyo yonyene ariko muri bwa buryo bw'uko bavuga bati ntihagire ibihugu bizirindurwa ngo twararenganijwe twagiye tubisaba inshuro nyinshi kubera ko kiriya gihugu gikundwa akadwa cyane gusumba ibindi bihugu ni mu nzira yo kugira ngo habeho gukura uruntu cyangwa se imvugo za hato na hato z'abana bariya zo gucoza FIFA no kwerekana yuko FIFA hari abantu yo bihengamira ko ni mu buryo bwo kugira ngo bagabanye iyo myidogo ku bihugu bimwe bimwe kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyo kabaye isangira gutegura igikombe cy'isi n'ikindi gihugu ku bwanjye ni mu nyubako shasha yo kugira ngo FIFA ishobore kugenda igabanya amatata ari hagati y'ibihugu bimwe bimwe kuko umupira ndabyibuka muri za Cameroon na za Cote d'Ivoire cyagiye kiba igikoresho cyo kugira ngo abantu bashobore guhuza
ndetse barabyibuka no mu Bwongereza byigeze kuba nk'uko nyene hari ahantu henshi usanga hariho abantu batumvikana cyangwa ibihugu bitumvikana ariko bikaba ngombwa kubifashisha siporo na cyane cyane umupira w'amaguru ubwo rero ni mu buryo bwo gutanga umunezero no mu buryo bwo kuraba ko akwerekana ko umupira w'amaguru ushobora guhuza abantu bakibagira ibibatandukanya ariko bakaba bagashyira imbere inyungu za bose umunezero kuri bose ni mu buryo bwo gutanga rero spectacle cyangwa se umunezero muri rusange ibihugu byose kandi mu mwanya mutoya bitarinze kugira iki bitarinze kuzigura cyangwa ngo bakirekire igihe kirekire kiba kinagoye kuko murabona igikombe cy'isi gitegurwa buri myaka ine bisigura ngo nk'uwavuze ngo badogiha Mexique yindi myaka ine yagira bakazogiha Canada yindi myaka ine bakazogiha Amerika leta zumwe za Amerika byaba bigoye ko tuzobona igikombe kidoza ku mugabane wa Afrika vuba byaba bigoye ko tuzobona igikombe cya kidoza kidoza ku mugabane wa Aziya biba bigoye cyane kubwanye ndabona ko ni intunganyo shashe yo kumanajinga uburyo busangiza umunezero wa mupira w'amaguru ku isi ibi ni intunganyo ya fifano vaka ari nziza
murakoze radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Ndijira hili ya niko mata. Ndijira hili ya jira niko. Hama ni yabu gondjira nga gondjira nga izi ya. Muna hama nyamitu.
Ngojee, wendu we mungu.
Yee, gorata. Urumunya usangi kazi kukwane wajenda vini ozora hinga sabo.
Ay, kabila, si mungu mungu mana.
Shofi, wenda una shakuru wachi rusangi. Uradu tukwa raneza kandida kuize.
Nye, kwetu ni bugo.
Nekada?
Ndiye bugo.
Ngoweki. Nungunga kwa mwenye wese muritu kwa yabge. Yeje hile shakuni. Kombo taxi yaki
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayizwaho na
la benevolence y'amora
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga kuri foma shasha y'ikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya hamwe n'ibikombe by'isi yose kizoba mu mwaka w'2023 kizokwakirwa n'ibihugu bitatu akaba ari Maroc, Espagne na Portugal n'igihugu kizokwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2034 akaba ari Arabia Saudite FIFA ikaba yatangaje cese ingingo yo guha ivyo bihugu kwakira ivyo bikombe ku munsi wa gatatu mu ikoraniro ryabo ryabereye i Zurich mu gihugu cy'u Swiss. Ndikumwe n'umutumire Suleiman Niyonkuru azwi ku izina rya Papa Utam akora kuri radio Heza FM i Bujumbura mu Burundi. Tuje kuri Arabia Saudite. Benshi baravuga ko Arabia Saudite kubera inyifato yayo kubijanye n'agateka ka muntu bijanye no kubungabunga ibidukikije ko inyifato y'ica gihugu atari yororo ayo ni nk'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu atandukanye bakaba bariyamirije ingingo ya FIFA yo guhereza ico gihugu uburenganzira bwo kwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2034 bakavuga ko ico gihugu kitigeze gihumuriza ishyirahamwe FIFA ngo kigaragaze neza ko kizokubahiriza ibyo bijanye n'agateka ka muntu n'ibidukikije abavuga gutyo mu byibaza gute
icyambere cyo nagomba mbanze mvuge ku cyerekanye ko baba bahaye uburenganzira Arabia Saudite gutegura kino gikombe cy'isi ni igihugu cyatweretse uburyo bwo gushaka kubaka umupira w'amaguru ku isi muribuka ko yari zagura n'umugwi wa Newcastle mu gihugu cy'Ubwongereza icya kabiri ni igihugu ubona ko cyashyizemo amafaranga menshi mu mupira w'amaguru kuri ino si icya gatatu fatire nko kubaka inyungu bagiye bazana muri uko gushyiramo amafaranga menshi kuri ino si harimo ukuzana abastar cyangwa se abakinnyi bakomakomeye bitwaye neza mu mupira w'amaguru muri karitsiye ndetse no muri kubu nkavuga nka ba Karim Benzema abangoro Kante ba Cristiano Ronaldo n'abandi benshi cyane bagiye baje hariya ku mugabane ari muri Arabia Saudite. Icyo cyashatse kuvuga se kindi rero. Iki gihugu cyatweretse ubushake bwo gushaka kunezereza abene gihugu bacu ariko no gushaka kwerekana ko atari ibi bihuvugwa mu bihugu byabo cyane cyane ibintu byo kubu kutubahiriza agateka kazi na muntu nabonye Amnesty International ari cyo yabivuze ko kubwanje mbona ko ni inzira zo gushaka gufuta ibyo ayo makosa baba ikina gihugu bakivuga ko cyangwa se ibindi bihugu by'abarabu biba bivugwa ko cyane cyane igikombe cyawo muri Qatar cyatanze cyo no kwita ishusho nziza kuko ibyo bibaza ko bishobora kuzoshika ntabwo byashitse twafi ya ubwo twanabonye itano kaniro n'ibindi bikombe by'isi cyabaye igikombe cy'isi cyabaye mu spectacle nyinshi ndetse n'umutekano mwinshi cyane hanyuma hakavugwa kubyerekeranye nuko Arabia Saudite idafise nk'abakozi bashobora kuzubaka ibyo bibuga uko birasaba ko bazo bafite infrastructure inyubako zishobora gutuma bakira icyo gikombe cy'isi bikavugwa yuko bazoba no kubaza kuzana abakozi hirya no hino kandi bakabacura bufuri nabo rucanye cyangwa bakazubakoresha kutariko ibyo nibaza ko ni prejudice cyangwa se nibivugwa imbere yuko batangura kumuha umwiteguro w'icyo gikombe cy'isi ariko nka Infantino nk'umuntu n'ubwo n'abahinga bari kumwe ndetse n'abanyamupira barimwo nibaza ko nishusho bo babonye ko ari inzira zo kugira ngo bashobore guhuza abana bariya bashobore no kwerekana iyo shusho ku bihugu by'Abarabu imaze iminsi ivugwa yuko Abarabu ari abantu badashobotse kuri ino si na cyane cyane mu kubungabanya agateka akazi na muntu cyangwa se mu kutubahiriza agateka akazi na muntu rero kwa babahaye kino gikombe cy'isi icya mbere ni uburyo bwo kugira ngo Arabia Saudite yerekane ishusho yabo ibrandinge baberekana ubwego bamaze kugera ko mu buryo bw'iterambere icya kabiri ni mu buryo bwo gukura ko ya makosa asanzwe avugwa ku bihugu by'Abarabu harimo na Arabia Saudite cyane cyane icya gatatu nabyo ni mu buryo bwo kugira ngo babandanye bashyigikira umupira w'amaguru kuko nemeza ko mu byo nagiye nkurikirana mwino minsi bavuga yuko Arabia Saudite kiri mu bihugu bike bishyira amafaranga menshi mu mupira w'amaguru ubwo rero nibaza ko FIFA kugitanga muri Arabia Saudite kubwanye ndabibonamwo kari nk'agashimwe babahaye ariko abandi nabo baravuga ngo hari ibyo byabaye by'amanyanga ari usibye nk'ibihugu nka za Norvege zavuze ibintu byinshi abafaransa hari abavuze kubwanje ubutarose amahirwe ategereza kuvuga uko biri kose ikindi nacyo twongeze ko yari kandida inike cyari igihugu kimwe cyonyine cyari cyatanze kandidatire usibye ko na Australia yari yavuze ko ishobora kwakirisha igikombe cya 2034 ntibyakunda kwitegura kandidatire yabo yakigwa icyari gisigaye urumva ko hashobora kuba harakozwe n'ibindi kuri bano Barabu mu ntumbero kugira ngo baduze iyo shusho yabo ku isi muri rusange bongere banagabanye n'ayo makenga bafite ko isi bafite ko muri rusange
murakoze ari Nsabimana ari ku murongo wa telefone uratwumva ari uri he
ndi Bujumbura
ufite ikibazo ubaza icyumviro ubibaze
neje icyumviro noterera kuri ibyo bijanye n'igikombe cy'isi cyembo na yuko Arabi Saudite atari uko nyine n'Abarabu basanzwe umengo ntibabemera nayo handi ho ubushobozi bwo kuba bo kwakira icyo gikombe barabufite ko nabo bashaka visibilite y'igihugu cyabo kugira imenyekane ko ahantu habereye igikombe cy'isi bituma igihugu kimenyekana amajambo rero ntashobora kubura kubera basanzwe baba bayibiyumvira ukuntu umengo n'ubumenyi mu mupira w'amaguru umengo sikirenga urana nka kujya zijya za Katari zacakiriye tuko zikunze gukomeza Arabi Saudite mu bijyanye n'umupira w'amaguru byose ari nk'icyo kimwe nikuvuga rero je intererano y'iwanje ntibakibahe babona bafise uburyo bwo kwakira abantu bazoba bitabiriye iyo mondiale nta ngorane n'imwe yotuma batacakira je aho nogeza naho FIFA nayo kumva ibya FIFA nabyo mbona umengo ntibiriyoruganize ukuntu nayo niguma ihindagurika uyu munsi barazana amategeko ibyo bakazana ayandi ugaca usanga bijemo ibindi bintu badasizemo ibintu bya politike je mbona atakabuza yuko bokwakira bacobaha kwakira icyo gikombe murakoze
ndabashimiye murakoze
yego namwe
icyumviro cya Nsabimana mu kibaza kuri iki
nibaza ko Nsabimana iki ntavuze nibyo birumvikana nibyo ningarutse ku mukanya mvuga nti Katari ku buryo ifite irashoboye kuba yokwakira igikombe cy'isi kagenda neza mwarebonye ko byakunze Arabia Saudite nayo kuba yokwakira igikombe cy'isi birashoboka kuko urabye amafaranga ishyira mu mupira w'amaguru reka ndabe nk'akarorero muribuka umuntu bita Neymar aja muri Arabia Saudite byavuzwe ko ari mu ntumbero kugira ngo habeho equilibre ku migwi nka za Al Nassr Al Ittihad kugira ngo abenegihugu bo mu makaritsiye cyangwa se mu bisagara bitandukanye bashoboye kugwego rumwe ibyo babigira na mafaranga yabaye benefit ni igihugu cyashizemo amafaranga kugira ngo iyo migwi ishobore kuzana ico ko kwita uguhuza abantu no kongera kugira iki kubaca kubaho umunezero ayo mafaranga yo bararaba kuyashira mu makrebe byo ya ntibihagije ni byiza ko tunabishira ku rwego rw'isi isi kabibona ko tunabishoboye hanyuma ikindi kintu usibye ko tutobura amakenga kuko ntibyumvikana ko ingene igikombe cy'isi kibereye muri Qatar inyuma y'imyaka ingahe kigatishongere kigasubira mu barabu ubwo nyene kitanaciye ku mugabane wa Buraya abanyaburayi bategeza kugira amakenga ibyo birumvikana ariko ugiye kuraba ntabwo wobura n'amakenga y'ukuntu aba bantu ariko bariko barabanyaburayi ariko bararekara amakwi igikombe cy'isi kitobera mu barabu impamvu nayo si yindi nuko bamaze kubona ko aba barabu ariko barashaka kubatwara produit yabo mu kintu cyari gikunzwe ku mugabane wa Buraya no munsi kiriko kirajanwa mu bihugu by'abarabu kandi abarabu ariko barabikunda cyane ese araronge cyangwa mu myaka iri imbere ntibazisanga amafaranga bashyira ku mugabane wa Buraya bayakuye ku mugabane wa Buraya bakayashyira haya mu barabu iwabo ibyo rero bivuze ko kugwanya Arabia Saudite ntibyoreka kuko wari wese nka bino bihugu bikomakomeye aba yifuza kubona ihiganwa nk'iryo ajyakira hanyuma ikindi kintu nacyo nikerekeranye burya n'uburenganzira bwa muntu nibyo nicyo giteye amakenga cyane nk'izi za Amnesty International ziba zifite amakenga n'abandi baba bafite amakenga ariko no muri Qatar iyo byaravuzwe muribuka muri Risi byaravuzwe ko bishobora kuzohashobora kuzoba ikibazo ariko iyo byose byagiye bigenda birangira ataka ikibazo kibaye usibye ko hagiye havugwa abantu busanga bakoreshwa b'abakozi ugasanga hari abapfirayo hari iyo abagira ibibazo mu kubaka ibyo byayo masade nibaza ko n'umwanya ko ibyo ayo ma ONG azofata azokumira ibyo bibazo bizoshike kandi baza ko Arabia Saudite iracyafite umwanya kwa yotegura imyaka 10 n'imyinshi ibyo ayo makosa ntazo bashikire kubwanje Arabia Saudite yari kwiye gutegura kino gikombe ko niyo sura kugira ngo nizo sura ku isi tugere tuzibagira tugere tubona ko hari icyahindutse ku mupira w'amaguru hari icyahindutse muri ibyo bya bihugu twari tubona ko bitinyitse bishobora kugira kuba nabyo byogiriki byo abantu bo bijamwo batekanye kandi akaba bashaka gutegura ibintu byiza
mwako muravuga Arabia Saudite kuri kirashiramo uburyo bwinshi mu mupira w'amaguru igura abakinyi bakomakomeye akina mu marigue mu mashampiyona akomeye yo mu karere k'Iburaya kandi mwavuze ko ifisi imyaka 10 ukwitegura imyaka 10 simike ku gihugu nka Arabia Saudite ifisi uburyo bwinshi ariko mwitegereje league championa yo muri Arabia Saudite uravye ntubona kumenga hari abo bakinyi bakomakomeye bavuye hanze nibo buzuye muri ayo ma club muri yo championa mwibaza ko hari igikorwa Arabia Saudite irikirakora cyo kuduza abakinyi bayo kugira muri iyo myaka 10 bazobe biteguye bazobyifatemo neza ntibatetereze igihugu cyabo n'isura y'igihugu cyabo n'abarorerezi
urakoze ni kibazo nyine abantu benshi bafite amakenga sinese ko iyo migwi tuyumvira ikirazana abakinyi bakomakomeye nta buryo nta kureka gutegura abakinyi bayo iyi migwi yose tuvuga yo muri Arabia Saudite nta mugwi n'umwe udafite ikibuga cyawo icyo ni cya mbere iyi migwi yose tuvuga yose ifite academy ubu ndavuga amashuri y'umupira w'amaguru bivuze ngo baravuze ngo kubera dushitwe turagwana n'isi mu iterambere ry'umupira w'amaguru ni byiza ko tugwane n'abandi beza bahari mugwana ko dutegura abacu beza bo muri kazoza rero ugiye kuraba uyu mwaka ashobora ko ariko barashyiramo amafaranga menshi iyi myaka ashobora ko ariko barashyiramo amafaranga menshi ariko mu myaka iri imbere nemeza ko Arabia Saudite ishobora kuzobwira abakinyi beza reka ndanongeze ko burya no mu guserukira igihugu wa Arabia Saudite siko ari mubi cyane tugereranyije n'iyindi migwi reka mfatire ku mugabane wa Afurika nk'ini wacu hari imigwi usanga itari amezi iriyo kukina no mu rwa Arabia Saudite mu buryo burenze hanyuma abo bakinyi bagenda ku mugabane wa hariya muri Arabia Saudite muri iryo higanwa batuma baba icyitegererezo kuri bajye bakinyi bavuka muri ibyo muri icyo gihugu cya Arabia Saudite ibyo nabyo sa encourage biratanga icyo no kuyita umwete kuri ba bakinyi basanzwe bavuka muri icyo gihugu icyo ni kimwe icyakabiri nacyo wa mukinyi atari karakina aharanira gukoresha ingufu zose zishobora kugira ngo ashobore kuzokina reka ndabaye nk'akarorero ngaha muri Afurika mu gihugu cy'u Rwanda bigeze gufata ingingo yo kudakinisha abakinyi bavuye ahandi mu mahigo yandi mahigano bakavuga ngo mu makrega mwamwe hariho umugwi wa polisi umugwi wa APR bavuga yuko abantu bakina muri icyo gihugu bategerezwa bakina muri iyo migwi bategereza kubavuka mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se arabene igihugu ariko bagiye gusanga ko bihenze kuko byatuma abakinyi beza bakomeye baje muri APR na Rayon kubera ifite na na polisi kuko zifite amafaranga menshi zishiramo bacha basanga competition ikiragabanuka kuko abanyamahanga baza batanga ico twita akazi kuri abakinyi b'abanyarwanda bigatuma bacha bakomeza babakinyi b'abanyarwanda bakaca bakora nabo cyane bamara gukora bakaronka ingufu bakaronka icyo cyo kwita amahirwe gukina mu makrebe yabo ibyo bakuba kwa makrebe yabo bakaca bijana mu gitero cy'igihugu no kuvuga byakomeza biri igihugu Arabia Saudite rero nabyira byo ngukiramo kuko bano kinyibandiyeyo uyu munsi bariko baratanga akazi kuri abakinyi bimvukira abo bakinyi nabo bashiramo ingufu nyinshi cyane kugira ngo barabe ko bantu asandiyo mane boba nka ngorokate ejo ni hagira guhamagara mu gitero cy'igihugu ni usanga abakinyi barakomereye kubwanje nta makenga biteye ahubwo imyaka iri imbere tuzobona Arabia Saudite yarahinduye ishusho y'umupira w'amaguru kuri ino si muri rusange
tukana se ku gikombe cy'isi yose urabye nka karere ka Afrika Afrika yepfo yarateguye ico gikombe mu mwaka wa 2010 ubu Maroc ikaba izokwakira mu mwaka wa 2013 naho izosangira na Portugal na Espagne mu bijanye n'uburyo inyubako uburyo bwo kwakira ibikombe nk'ivyo Afrika musi y'ubugaragwa bwa Sahara atari Afrika yepfo hageze kuza ku karere ka Afrika FIFA igarutse muri Afrika kugira itange ako karere kwakira igikombe cy'isi yose bizofata iki muri ibyo bihugu byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara uretse Afrika ifise uburyo cyane bizoba ari Afrika yepfo cyangwa ibihugu byo muri Maghreb byo muri Afrika mu buraruko by'abarabu Afrika yindi yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara uretse Afrika yepfo niki yabo gukora kugira ngo bashobore nabo kuronka amahirwe mu myaka iri imbere kuzokwahira igikombe cy'isi yose
ikibazo gikomeye kuko ngiye kuraba na kanera abagora bamwe warabonye ko na kane nk'ubu itotegurwa n'ibihugu bitatu Uganda Tanzania ndetse na Kenya ibyo bitwereka ko ibihugu bimwe bimwe bitanibika bitaribona mu iterambere ry'umupira w'amaguru byo na cyane cyane ya Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara hanyuma icokorwa cya mbere cyo urumva ko hagiye tumaze kumenya ibikombe by'isi bigera kuri tatu aho bizobera nibaza ko kugira ngo ize igakize bigaruka ku mugare wa Afrika bizosaba indi myaka itari munsi ya cumi inyuma y'uko kizoba kivuye muri Maroc kubwanje ndabona ko n'ubundi birashagoranye ibindi bihugu ntibishobora ko ntabwo bishobora kuborohera mu gihe hatabayeho impinduka muri CAF zishobora gufasha kuba kuno mupira wo mu karere ko k'ibihugu byo munsi ya Sahara ikindi igihugu mbona ko bishobora kuba byokwakira no muri iryo higanwa ni Afrika yepfo nk'uko wabivuze nyine ariko urabye na n'ibihugu by'abarabu nka za Egypt Egiputa birashoboka ko iyo zoshakira mugabo mwa bino bihugu byo munsi y'akarere ka Sahara biragoye ko ushobora kubona igihugu kimwe cyane bibiri bishobora kwiyangaza ngo byakire igikombe cy'isi biragoye cyane igisaba ni kimwe nuko politike z'ibihugu icya mbere zishobora kuzohinduka zikongezwamo zikashigwamo zikabamo ukwitaho inkino cyane cyane umupira w'amaguru kugira ngo bashobore kuronka ayo mahigwe icya kabiri ubutunzi ekonomi y'ibyo bihugu ni byiza ko yiyongera kuko itari yongera biragoye ko tuzobona igikombe cy'isi kiza mwa bino bihugu yo munsi y'akarere ka Sahara havuyemo Afrika yepfo cyane cyane kuko Afrika yepfo naho yakirisha igikombe cy'isi uyu munsi amasitade bakinirako ndavuga nka za FNB uyu munsi ni stade ubona ko ibyo zashyizwe ko n'ibyo zatanze nk'umusaruro kubwanye ndabona ko bitandukaniye nta nyungu zirimo kuko izo stade zimwe ntabwo zinakoreshwa rero simba n'igihugu gishobora guspendinga cyangwa se cyotanga amafaranga nk'ayo Afurika yepfo yashyize mu gikombe cy'isi mwa kano karere ngo gishobore kugira iki kwakira igikombe cy'isi amastade mu nyuma nibazo yakoreshe ndibuka nko muri Gabon barakira igikombe cya Afurika nubwo ugiye kuri amastade bakiniyeko igikombe cya Afurika uyu munsi yarameze mu ibyasi yarabaye nabi bikigura ngo ibihugu n'ibike bishobora kuba byo kwiyangaje cyangwa se byoja mwiyongere kwakira igikombe cy'isi mu myaka ya hafi ngira ngo bizosaba imyaka myinshi kugira ngo rizobone igihugu cyo mu karere munsi y'akarere ka Sahara gashobora kwakira igikombe cy'isi
mu majambo make mu misegonda 30 ijambo rya nyuma washikiriza kuri bitwaye ko turavuga
icya mbere novuga ni uko yakerekanye na UEFA Champions League abantu nibatekane Real Madrid FC Barcelona Manchester City za Arsenal n'indi migwi ikunzwe uko yabaho umunezero muri kahise nibaza ko n'umuntu ushobora kuzobandanya kuko kuba batari mu kibanza cya mbere ntibisiguye ko bavuye mu iganwa rya UEFA Champions League ndavuga nka Real Madrid za Manchester City z'ibibanza bya kure ahubwo nuko ari impinduka zabaye izo mpinduka umuhini mushakira amabavu ku bikombe cy'isi nacyo cya Arabia Saudite nibaza ko abantu bakenga ahubwo boguma no kwizera kuko ibintu bitaraba ntushobora kuvuga ngo biraza kugenda uko
murakoze
abakumira nibakomeza bakumire kandi nizera kugiza igikombe
cy'igihugu
cyo gutumba hanyuma kuri Maroc niteka kuri Afrika
murakoze umwanya uraheje murakoze hari mu kiganiro muri sanga tawe ko turavuga kuri formashashra yihiganwa igikombe cy'imigu yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya n'ibikombe by'isi yose byo mu mupira w'amaguru ikizobera muri Abista azuite mu mwaka w'2034 no muri Maroc Espagne na Portugal mu mwaka w'2030 turakume n'umutumire Suleiman Yonkuru azukandi ku izina rya Papa Butamu akora kuri Radio Heza FM ari Bujumbura mu Burundi njimirere rabatumire mutumire twari dufite njimirere n'abashoboye kwikirana iki kiganiro abahamagaye bagashiriza ibyimviro bakazana ibibazo namwe mwese mukunda radio y'Amerika mugira ibihe byiza.